Abarundi bagiye gutanga interano y'amatora yo mu 2020 hisunzwe itegeko nshinganje yashyizwe ku mugaragaro kuri wa 11 ukwezi 12. Iryo tegeko yashyizweho igikumu n'abashinganje babiri uw'intwari hagati mu gihugu hamwe n'uw'umushinganje w'ikigega cya leta. Muri iryo tegeko harimo intererano abarundi bazotanga hisunzwe abafise n'abadafise ubuzi. Ku banyagihugu b'abirimizi n'aborozi, iryo tegeko rivuga ko hazotozwa amafaranga 200,000 ku nzu ku mwaka, naho kugaruka rushikana imyaka 18 imyaka isabwa kugira ngo umuntu atore, naho yoba akiri umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye canke muri kaminuza abo bazotanga 1,000,000 ku mwaka. Ku bakozi ba leta interano yabo izotangwa ku kwezi hisunzwe umushahara bakorera. Umushinganje w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yabiciye ku mayange.
Ku bakozi batarenze 50,000 zotanga 500,000 ku kwezi, abarenze 50,000 gushikana ku 100 azotanga 1,000,000 ku kwezi. Guhera kurenza 100,000 guhera ku 101 gushika ku 200,000 bazotanga 2,000,000. Guhera ku 201 kuvuga urenza 200,000 gushika ku 250 wazotanga amafaranga 500,000 ku kwezi. Guhera ku mafaranga 150,000 n'ifaranga rimwe gushika ku miliyoni bazotanga 300,000 ku kwezi. Renza nabo umuriyoni iteko nshikiranganje itekanya yuko abo batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka.
Iyo ntererano umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu avuga ko izotozwa kugushaka atagahato. Ku bw'iyo mushikiranganje bazogerageza gutahuza abanyagihugu ineza y'intererano ku gihugu babicishije mu nyigisho yamana aho biri uko. Iryo tegeko ritegekanya ko abakozi ba leta intererano yabo izokatwa ku mushahara. Tubaje umushikiranganje ko umukozi wa leta atazonyungwa n'izo nyigisho ku mushahara we utazokugwa ko yishuye ati:
"Nukuri twebwe kugera kuri uwo mwanya ni isaha sinibaza ko ari umuntu n'umwe adashaka guterera aya matora, kuko abarundi ubwabo nibo babyisabiye. Uwo muntu hamwe byoshika avuga yewe sinshaka guterera, iyo byandika ikibazo cyo kikigwa iyo twandikira, hanyuma ikibazo cyo tukaciga kuko dushaka kwaterera ababigomba gusa. Jewe rero icyo nzi nuko abarundi bose n'ukuri yemwe nta numwe ndigera numva avuga kubiri n'abandi kuri umugambi wo guterera amatora."
Iruhande y'abanyagihugu basanzwe n'abakozi ba leta, iryo tegeko riravuga kandi n'iyindi migwi ishobora guterera amatora. Iyo nayo nk'uko Pascal Barandagiye yabivuze, muri iyo migwi harimwo amashirahamwe atandukanye, abarundi baba hanze ndetse n'amadini atandukanye. Ku bijanye n'iyo migwi yadondaguwe nta gitirinye zina c'intererano bazotanga, Pascal Barandagiye umushinganje w'intara hagati mu gihugu yavuze ko bazotanga uko barongowe. Mu gihe uzotanga wese intererano y'amatora azoronswa agapapuro kemeza ko yayitanze, ariko RCPC azoheza akagumana. Pascal Barandagiye amenyesha ko abo mu gihe ugizwe n'amashyirahamwe atandukanye, amashengero hamwe n'abandi, abazoterera amatora bazoca bajana URCPC mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Mbere hakaba hariyo n'igitabo bazokwandikwamwo kiriho kirategurwa. Naye iryo tegeko rivuga yuko abantu bazoterera amatora kugushaka umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabajijwe kutwo URCPC tutatureza ngo dusabye iyo umuntu agiye kurondera impapuro mu ntwaro, canke kutwo URCPC utazoba dufise azotora 2020. Ivyo umushikiranganje nacyo nyine yavyishuye.
Izi RCPC ni ukubwira ubwa mbere na mbere kontrole ishoboke, kandi umwene gihugu ugira guha amafaranga ataca asigaranye ucumengura mwivye, sio kugira ngo baze babukorere ko mu gutanga impapuro zisabwa mu makomine. Ivyo babitanguye kuba ivy'igitsure kandi atariyo mugambi leta ifise. Leta nta muntu ishaka gutera igitsure muri uwo mugambi. Mbe gutaterere ntazotora ntibazotora rero azotora koko ntanaho bihuriye.
Itegeko rigenga amatora rizoja mu ngiro mu kwezi kwa mbere mwaka 2018. Naho iryo tegeko rigiyeho igitege cy'amafaranga akeneye mu matora yo mu 2020 ikirasohoka kugira ngo hamenyekane ategekanywa kuzova mu banyagihugu kwangana. Icyo umushinganje w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabwiye abamenyeshamakuru ni uko igihe cyose amafaranga akeneye mu matora azokwira baduca bahagarika izo ntererano. Naho itegeko rigenga intererano y'amatora rigiyeho mu kwezi kwa 12, intererano y'amatora yatanguye gutangwa mu kwezi kw'8, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe iya mbere mu gutera amatora atanze 5,000,000. Abandi barundi barakurikiye kuva ico gihe, na cane cane abari mu nzego z'igihugu n'abegere mu gambwe ku butegetsi CNDD-FDD i Bujumbura, Fidelite ishatse ijo rya Amerika.